kuri radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo muri kino gitondo mbahaye ikaze mwese.
Hariho abarundi n'abarundikazi b'imyaka yose, generasiyo zose, abakuze, abajene, urwaruka, abakenyezi n'abagabo bose bari bahari.
Uwo ni Pascazi Minani, umwe mu bakenyezi bari bitabiriye imishikirano yabereye ya Rusha mu ndiheze, akaba avuga uko byagenze n'ico abanyepolitiki bokora kugira iyindi mishikirano n'ibiganiro byimirije mu minsi iri imbere bifashe Uburundi kuronka amahoro arama. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwe yerekeye igitigiri kinini c'abanyafrika baraye basomye nturi bariko bagerageza kujabuka uruzi Mediterane bagana mu bihugu bya Buraya. Tubahaye ikaze mwese. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mahoro Oriane, nkuko uhejeje kubivuga, impunzi n'abimukira zirenga amajana indwi zivugwa ko zasomye inturi mu ibahari Mediterane muri indwi heze bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ibyo bimenyeshwa n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR. HCR itangaza ko abashika ijana muri abo bwato barimwo bwibiye ku munsi wa gatatu, mu gihe abandi baharurwa ku 550 bwato barimwo bavuye muri Libya bwihindukije buribira ku munsi wa kane. Igipolisi c'Ubutaliyano carahagaritse umukapitene w'ubwo bwato bugira kabiri, umugabo w'imyaka 28 yamuka muri Sudani, inyuma yaho abashoboye kurokoka bamwagirije ko ari we ntandaro y'ivyo byabaye. Ubwato bugira gatatu buvugwa ko bwibiwe nta gitigiri c'abari muri bwo catangajwe. Abashika 135 barashoboye kurokorwa bakiri bazima muri ubwo bwato bugira gatatu, hamwe n'imivyimba 45, ariko abatari bake ntibashoboye kumenya irengero ryabo. Muri rusangi abimukira barenga 1,900 niho barokowe mu bwato butandukanye mu bice 16 bitandukanye mu ibahari Mediterane, nk'uko bishikirizwa n'abasirikare b'Ubutaliyano bacungera inkengera z'ibahari. Abarokotse baciye bajanywa mu bisagara vya Taranto na Pozzallo byo muri ico gihugu c'Ubutaliyano, aho babaye barabikwa mu gihe bagitororokanya ibijanye n'amakuru yabo. Ejo ku munsi wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu, aho ONU yibuka abasirikare bayo baharurwa ku miliyoni urenga bari mu bice bitandukanye by'isi kugarukana amahoro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko abo basirikare bakwiye kwama bibukwa ku kwitanga kwabo mu gihe bamwe bama barungitswe gucungera umutekano mu bice bashobora gusiga ubuzima bwabo. Mu ntango z'uku kwezi, Ban Ki-moon yarashize urugori rw'amashugwe ku cicaro cya ONU i New York mu kwibuka abasirikare bashika 3,400 bamaze gufa kuva mu mwaka w'1948 igihe batangura kurungikwa gucungera umutekano ku isi. Tukivuga kuri ubwo bwicanyi bukoregwa abasirikare ba ONU, ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko abasirikare baryo 5 bacungera amahoro n'umutekano muri Mali bishwe, uwundi umwe arakomereka ejo ku munsi wa Mungu mu gitero cagabwe n'abarwanyi bataramenyekana. Nta murwi n'umwe uratangaza ko wagavye ico gitero. Inteko z'Abafaransa hamwe n'iza ONU zimaze imyaka itari mike zirungikwa muri Mali kuva aho abarwanyi biyonkoye ku basirikare ba leta bagiye kwiyunga n'imigwi y'abarwanyi baba Isilamu mu ntumbero yo kwigarurira akarere ko hagati yo ko muri ico gihugu ca Mali. Ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Israel bitangaza ko igipolisi cegetse ivyaha ku mukenyezi wa ministre wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu mu gukoresha amafaranga ya leta mu bikorwa by'umuryango wabo. Sara Netanyahu niwe mukenyezi wa Benjamin Netanyahu yagirizwa gukoresha amafaranga y'igihugu mu kuriha abari ko bacungera se wiwe amuvyara imbere yuko asandaba. Yagirizwa kandi gukoresha ayo mafaranga mu kuriha abakoze umuyaga nkuba mu nzu yabo bwite irahitwa Kaisaria. Ibyo byaha byose umutambukanyi wa Netanyahu arabihakana. Ayo makuru avuga ko ibyo byashizwe ahabona n'uwahoze akora ibikorwa byo mu rugo by'uwo muryango wa ministri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Abasirikare ba Iraq baramaze gukikuza igisagara cha Faruja mu mpande zine zose zacyo mu ntumbero yo kucigarurira. Igisagara cha Faruja murambabarira gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu ukimazemwo ibihe birebire kuruta ibindi bisagara byo muri Iraq. Mu gihe ibitero by'indege n'ivyo hasi bikomeje muri ico gisagara, abasivile bari muri ico bari mu kangaratete mu gihe babuze aho bamenera ngo bahunge. Abashika amajana 8 barashoboye guhunga mu gihe barugwa mu bihumbi bo bacugarijwe muri ico gisagara. Melissa Fleming avugire ishirahamwe mpuzamakungu ONI atangaza ko hari amakuru avugwa ko hari abasivile bishwe canke bahambwe babona mu bihomoke vy'amazu yabo. ONI isaba ko abantu bo kururigwa imihora bo camwo kugira bave muri ico gisagara mu mahoro kandi bahabwe n'ivyahenegwa mu buzima.
Urakoze Aloyizi ku makuru dushikirije. Tugume hafi zo kuduha incamake yayo mbere yuko dusozera igice ca mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Amanama n'ibiganiro bihuza abarundi byatanguye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu kugeza kuri 24 bikaba bitegekanije gutangura mu misiri imbere. Navuganye na Pascal Ziminani, umukenyezi w'umurundikazi akurikiranira hafi biba mu karere k'ibiyaga binini, akaba ba mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Mufasoni Minani yari yitavye imishikirano yabereye Arusha muri Tanzania, aravuga kuco abanyepolitike bakwiye gukora kugira igihugu cy'u Burundi cyogorore. Natanguye ndamubaza mu ruhe rwego yagiye muri iyo mishikirano.
Jenagiye nk'umukenyezi avuye muri Canada w'umurundi kazi akurikirana hafi ibiriko biraba mu Burundi, hama ngenda mu rwego rwa association yitwa WID, Women's Initiative for Development. Sinagiye nserukiriye association mugabo nari kumwe na president wayo, hama nari kumwe n'undi mukenyezi muri association twagiye turi batatu. Twagiye kuvugira abakenyezi canke abakobwa bose bo mu Burundi, mugabo twagiye gutanga iciyumviro nk'abakenyezi. Icyizere dufise c'ibyo biganiro nuko hariho abarundi n'abarundikazi b'imyaka yose, generation zose, abakuze, abajene, urwaruka, abakenyezi n'abagabo bose bari bahari. Kandi ikintu canejeje gusumba nuko iyo mishikirano yari inclusive, yarafashe ishira abarundi hamwe bava mu migambwe itandukanye. Abo muri Pro nabari bahari, abo muri Frodebu bari bahari, abo muri FNL bari bahari, abo muri CNDD-FDD bari bahari, abo mu mashira hamwe yigenga avugira uburenganzira bwa kiremwa muntu yari ahari. Urumva je nanejejwe no kubona yuko abarundi bava mu nzego zitandukanye n'amashira hamwe atandukanye bose barashoboye kuba invite, bararose ubutumire bakaza gushikiriza ico biyumvira. Ico campa icizere, hama ikindi cizere kindi naronse nuko Son Excellence Mukapa yatubariye yuko azoshira hamwe abatarashoboye kuza mu biganiro kugira ngo nabo abumvirize mbere yuko raporo y'iyo mishikirano ikogwa.
None ikintu mubona abanyepolitiki bo kwibanda ko kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi, biganiro bigende neza, imishikirano igende neza, mubona ivyo bintu nyamukuru ari nk'ibi?
Ibintu nyamukuru no gushira umunyagihugu kuri centre ya dialogue. Kubiganiro umunyagihugu aje imbere, iciyumvire cy'umunyagihugu kibe priority, kuko ntabwo ari ibiganiro kugira ngo abanyepolitiki bategeze batorwa mu matora baze kunegosia ibyicaro, baze kunegosia amaministre. Hoya, ntituri muri iyo cadre. Turi muri cadre yo kugira ngo dushire umunyagihugu imbere, tumenye icyo umunyagihugu yiyumvira, tumenye icyo umunyagihugu arondera cyangwa ashaka. Urumva hageze yuko abapolitisi bashire umunyagihugu au centre ya dialogue. Hama ikindi nuko tuvugishana ukuri, kuko iyi krize yatanguye iri mu Burundi ntiyatanguye mu 2015. Ni krize iri konsekanse ya histoire y'u Burundi. amateka y'u Burundi guhera igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu n'umwe gushyeka ubu haracyari mu bubeshi na manipulasiyo nyinshi. Harageze yuko rero twese twicara hamwe tukarabana mu maso tukabwizanya ukuri
none kuri mwebwe
bigakosorwa.
Yego, none kuri mwebwe nka bimwe mu bintu bikwiye kuganirwa ukuri ni nk'ukuhe abarundi bakiye gushira ahabona bakakuganira n'ukuhe?
Njewe ikintu niyumvira ni uko mbere yo kugira ngo umuntu avure indwara agomba kumenya aho iyo ndwara yavuye. Iyi krize ya 2015 yavuye hehe? Uko kuri kugomba kuvugwa. Ibyo kuvuga ngo iyi krize ngo yavuye muri manda no kubesha. Nukubesha nje ndabivuga kandi nkabisubiramo. Manda ya Son Excellence Nkurunziza siyo origine y'iyi krize. Kuko ngaha muri Otawahomba guhera muri 2013, fin 2013, hari abajene bafata pankarte bakajya kuri parlement ya gouvernement du Canada bavuga ngo no à la préparation, ngo no ku nteguro ya genocide mu Burundi. Aho hari 2013, 2014 abo bajene barabandanya ayo ma manifestation. Jewe ubwanje ndabegera ndababwira ntibana turangana nitwicare hamwe twiyumvire iyo genocide muri ko muravuga ni yahehe, ninde ariko arayiprepara ku Burundi amoko abiri manini abahutu n'abatutsi basangiye ubutegetsi, iyo genocide muvuga ninde ariko arayiprepara kugira ngo turabizo ngorane hamwe? Ntibigeze banyishura muri 2015 mu kwa kane manifestation zitanguye mu Burundi, iyo groupe nyene yaciye nayo itangura manifestation ngaha. Urumva ko bari batanguye 2013 na 2014, 2015 baca barabandanya gusa baca bahindura imvugo baravuga ngo biyamirije manda ya Nkurunziza na genocide y'abatutsi iri kwiraba mu Burundi. Jewe rero niyo mpamvu mvuga nti abo bantu batanguye crise nibatubwire icyo bashaka, kuko manda ntabwo ariyo ngorane, barabitanguye depuis 2013 2014. Nitwicarane tubwizanye ukuri.
Mfasoni Pascazi Minani mu mishikirano y'ukunywanisha Abarundi, mwakoze cyane ku kanya muduhaye.
Nje ndabashimiye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Ngira ngo urya mu wundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo mirongo
ibiri. Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino. Duhere kuri mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikirize ayo mu Rwanda.
Ejo ni kwa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera habereye umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Senegal Lyon de la Teranga. Muri uyu mukino Senegal yarushije u Rwanda ku buryo bugaragara, kabuhariwe Sadio Mane rutahizamu usanzwe akinira ikipe ya Southampton yo mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza, afatanyije na bagenzi be berekana ko abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Jonathan Maxtree bakiri ku rwego rwo hasi. Iminota 90 y'umukino yarangiye Senegal itsinze u Rwanda ibitego bibiri ku busa. Ibi bitego byombi byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino, hanyuma Senegal ikomeza gutanga isomo ryo gutembereza umupira nta mususu. Uyu mukino wa gicuti wari ugamije gufasha aya makipe yombi kwitegura imikino y'umunsi wa gatanu ari nawo ubanziriza wa nyuma mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma yo guhatana igikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Gabon umwaka utaha. Ikipe y'u Rwanda izahura na Mozambique kuri uyu wa gatandatu i Kigali. Aya makipe aherereye mu itsinda rya munani hamwe na Ghana ndetse n'ibirwa bya Maurice. Umukino ubanza wari wabereye i Maputo, u Rwanda rwatsinze Mozambique igitego kimwe ku busa. Ikipe y'igihugu ya Senegal mu mpera z'iki cyumweru izahura n'ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba mu rugamba. Uyu mukino uzabera i Bujumbura. Aya makipe ari mu itsinda rya 11 hamwe na Nigeria na Namibia. Imyiteguro y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatumye imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere yongera gusubikwa. Amakipe arimo gukubanira ku gikombe ni APR FC na Lyon Sport. Jean-Pierre Habimana umwe mu banyamakuru bakurikirana hafi imikino aratubwira uko amahirwe ku gikombe ameze hagati y'amakipe uko ari abiri abonereho agire n'icyo avuga ku isubikwa rya hato na hato ryaranze iyi shampiyona.
Urakoze munyandinda kuvuga guhabwa amahirwe bitandukanye rimwe na rimwe n'ibiba biri mu kibuga. Amahirwe byo birumvikana hari amakipe abiri ahataniye igikombe ari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Lyon Sport, ariko kugeza kuri uyu munsi tavuga ngo ikipe izegukana igikombe ni ingiyi. Koko mu minsi ishize ikipe ya Lyon Sport yari yatakaje, ikipe ya APR yaje gutakaza ubwo bari Rusizi yakiriwe n'ikipe ya Espoir iza kuyitsindira igitego kimwe ku busa. Ni ukuvuga ko rero kugeza kuri uyu munsi kwemeza ko ikipe ya APR cyangwa se Lyon Sport izatwara igikombe byabigoye, koko n'agakipe ka nyuma kuri iki gihe karaza kakaguhagama, bivuze ko igikombe cyangwa se irushanwa ryongeye kubirushanwa hagati y'ayo makipe yombi uko ari abiri.
Urakoze kuri ubwo busesenguzi. Champion nyine nta wuzi ngo izatahe ese ibyo kugenda ikururuka byo abantu batazi bizarangira hato na hato bayihagarika yubona bigaragaza ihesura mu mitegurire y'imikino mu Rwanda.
Icyo navuga ku kijyanye n'imitegurire y'imikino mu Rwanda byo ni ikibazo gikomeye, koko Federation y'umupira w'amaguru isa nkaho navuga ko itaza yihagaze. Niba ari champion igiye gutangira ubundi yakagombye gutangira bavuga bati imikino y'igihugu y'ikipe y'igihugu iza bakoreye amatariki koko abazwi bakabishyira hagaragara, imikino yo kwitegura nayo ikabizwi bakabishyira hagaragara. Nge mbona ikishe iyi shampiyona ndetse kigiye no kuzatuma irambirana ndetse bishobora no gukurizaho n'igikombe cy'amahoro kutaba cyangwa se bikagongana n'indi mikino, ni ukubera yuko nta genamigambi yigeze ibaho mu gutegura shampiyona ngo bigenderweho. Kandi kine none kigaruka nuko ugiye kureba uburyo shampiyona y'u Rwanda iyobowe, ubwo ndavuga ubuyobozi bwayo uyobowe na Vincent Nzamwita de Gaulle, twavuga yuko ari umuntu utarigeze aba mu mpira, kuza kuyobora umupira rutarabayemo icyo ni ikibazo gikomeye.
Kugeza ubu ikipe iza kwisonga ni APR FC ifite amanota 58 mu mikino 26, naho Lyon Sport ikaba ya kabiri n'amanota 58 mu mikino 25. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Reka duha kanya na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka adushikirize amakuru ya sport n'imikino mu Burundi.
Mu ntumbero yo kwitegurira urukino ruzohuza umugwi serukira gihugu wa Senegali n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi kwigenekerezo ya kane ukwezi kwa gatandatu kuza, kuri w'Imana harabaye urukino rwo kwitegura. Intamba z'abakuze zatanye mu mitwe n'intamba z'abakiri bato batarenze imyaka 20. Urukino rwabereye ku kibuga citiriwe umwana wa Ludoviko rwa Gasore. Iyo migwi yose yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Umumenyereza w'umugwi intamba mu rugamba w'abakuze Olivier Niyunge ko asigura ko urukino rwo kuri w'Imana rwari rwo guhuza abakinnyi bavuye hanze n'abakinira muhira kugira bamenyerane.
Tureje urukino rwo kwimenyereza n'abajunior. Aba junior murazi nabonye ko bafite rukino bazokina na Nigeria hari iwabo itariki 11. Uradinge twari go turakina ego twagerageje kuraba ko twoshyamwe abajere bose nabaje bava hanze mugani ivyo hari yabari barushe kandi urabona niho bagishika. Icyo novuga nuko inyimezo yacu turi hamwe igitwa kwitanga uyu munsi ibimwe bita cohesion gukinana. Urabona ko abantu batamenyereye nivyo tuzogerageza indwi igiye gutangura tugashimikira ko kugira abamenyerane umwese amenye ingene mugenzi we yiruka kugira amuhaye nk'ipasi ashobore kwishira. Nibaze kuri ukino rudufashije kugira muri iyo nzira nyine gutegura urukino rwa Senegal kandi hariyo nabandi batakinye bari ngaha. Ni vyiza tuzogerageza turabe tubashire muri je turabe ko bashobora kumenyera n'ingona n'ingoga tugerageze turondere imyimenyerezo ishobora gutuma bamenyerana cyane kugira zoshike ku munsi wa Senegal dusu mugwi uhagaze neza.
Ariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi nibashima ukuntu umugwi serukira gihugu w'u Burundi utegurwa. Abari baje kurorera urukino rwo kuri uyu w'Imana banegura ingene abakinyi b'abarundi bakina mu bindi bihugu bagize umwuga umupira w'amaguru bama bashika mu ndwi ya nyuma.
Abo bakinyi nabo babatumye ko maruye kuvuno munsi gushika itariki 4 mbono yuko mengo hasigaye nk'indwi imwe sinumva ingene wokuru umukinyi hakina handi umuzare nga mu misine ngo umutegura asobere gusinda abantu bamaze nk'indwi zibiri ukwezi bari hamwe bariko bitegura. Sinzi rero yuko ari gushaka guke ko abarongozi bacu batuma batitaho ibintu kugira ibintu bigende imbere
nkaba baje no munsi hasigaye indwi imwe abandi bamaze indwi zibiri bari mu Rwanda iwabo usanga bamaze nk'indwi zindi zibiri seko ukwezi kose bari kumwe bamenyeranye none bazomenyerana mu minsi 3 mu minsi 4 ari abantu batakira mu mugumwe bazobamaze kumenyerana gute ivyo dusaba mu bushanganze bw'inkino ni bategure umugwi hakiri kare
origine yungeko amenyereza umugwi ntama mu rugamba asigura ko kubona abakinyi bava hanze baza batevye biterwa n'amahiganwa basanzwe bakinamwo mu bihugu byo kumugabane wa Afrika
abakinyi bacu benshi dukinisha bakina amahiganwa muri Afrika nk'ubu muri Afrika dside bahejeje kuwa gatandatu biva roko amahiganwa benshi ba Senegal bakina iburaya baheje kera nk'uko ndakubwiye ko Mozambique barafise match uno munsi dimanche bazoca bazeje bashike kwa kabiri urumva rero sinovuga ko ari ikintu kitubuze kandi benshi dukinisha bava hanze ahubwo twarasavye ama imigu yabo ishobore kubaha ya minsi 5 irekuriwe na FIFA kugira baze kwifatikanya nabandi kandi turaba nabakinyi nakazi kabo ko gukira umupira simwe byo kwiryohera nibaze rero umaze kwigisha umukinyi ntuzomwigisha ingene abroko umupira hanini tubashira muri mwe twita tactique kandi umwanya ndavye urakwiye urakwiye kwitegura kuko benshi dukinisha muri asko bava hanze kandi bakaba bari mu makamusu contre ya equipe yabo aho ro niho bigoreye kuko equipe y'inshura kumuheba ngo araje barafise iminsi iteguwe natwe tuzogerageza dukore cyane cyane tactique ko imizi mu kwemvize tuzatsigaje izo bari miki
nayo kubona umugwiserukira gihugu wa Senegal waratsindiye muhira umugwiserukira gihugu w'u Rwanda kuri uyu wa gatandatu ibitsindo bibiri kubusa uwamenyereza umugwi w'intamba mu rugamba avuga ko bidasigura ko abanye Senegal bazuca baza gutora insinzi Bujumbura kugenekereza ya kane mu kwezi kuza
ego urukino rwa Senegal n'u Rwanda nararubonye warukino rwa kivandimwe kandi narabonye Senegal wa kina umengo ayicirikiranyegeza mugasi novuga ko ari kunyegeza hajya baje ukira muri Afrika cyo kimwe niyo bari buraya urabona Afrika umupira wa contact wanako dushika tukagushika nako nibaze kurukino nabonye jo gwampaye cigwa mugabo ni cigwa kiza kiyongera nimwe bagire ko twakinye urukino rwa mbere twakinye muri Senegal bakaba baratsinze 3 kuri kimwe twarabonye ingene bakina sumugwi utebwoba no gutegura mitwe y'abakinyi bacu bazoshikira umunsi bameze neza kandi biyemere babone ko bashobora gusinda
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru muri no ndwitwa rayiturangije niho hamenyekana imigwe ibiri izokina urukino rwa nyuma w'igikombe cy'umukuru w'igihugu iyo nayo ni message nguzi wakuye mu higanwa Moso Sugar umuntu ararutana mu kubutsinda ibitsindo bibiri kubusa umugwi wa kabiri ni Vitalo wakuye mu higanwa mu cakabiri kirangiza Buja City kuri penalty 5 kuri 4 ni nyuma yaho bakiniye iminota 120 iyo migwi ikaguma inganya ubusa kubundi ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kimwe n'ibindi bihugu byinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe mu mwaka ifata kanya ko kunamira abasirikare bitangiye igihugu uyu ni umuco umaze igihe wibutsa ijambo ryavuzwe n'umunyapolitiki w'umugereki Pericles wagize ati ubuzima bw'abaguye ku rugamba bwagize akamaro kandi ko abakiriho nta kindi cyabarutira kugira umutima w'ubutwari ejo kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa gatanu mu mpande zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugiwe amagambo asobanura ubutwari bw'abitangiye igihugu habanakanya ko guceceka hibukwa izo ntwari utubendera duto duto twagaragaye kumva ahari amarembo ya gisirikare mu gihugu kandi abagize imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba bagiye kuri ayo marimbi kubibuka uretse imihango itandukanye umunsi w'urwibutso usobanura kandi ideni abakiriho bishyurira abanyamerika babaye ibitambo kugira ngo igihugu cyabo kigire ku kwishyura ukizana bamwe muri abo baguye ku rugamba abandi bahitanywe n'indwara abandi kandi baburiye magereza y'ibihugu by'amahanga kandi ntibigeze bagaruka muri Amerika. Hari n'abandi bapfuye bakiri bato cyane barwana ku ndangagaciro z'igihugu cyabo hamwe n'ubwisanzure yewe na mbere y'uko bamwe muri abo bagira amahirwe menshi yo kumva neza akamaro kabyo. Abantu babarirwa mu bihumbi amagana n'amagana baguye mu mirwano yari igamije gutuma abaturage b'indi bihugu nabo bagira kwishyira ukizana. Aho ni muri Afrika y'Amajyaruguru, mu Burayi, mu bihugu bikora ku nyanja ya Pasifika, muri Aziya ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Umunsi w'urwibutso muri Amerika si uwo kwibuka urugamba rumwe gusa cyangwa se intambara imwe rukumbi. Igisobanuro cy'umunsi w'urwibutso kirenze inzibutso z'intwari zubatswe mu gihugu. Uwo munsi ni uburyo igihugu cyerekana akamaro k'ibikorwa by'abacyo, ubuzima bwabo n'amaraso yabo yamenetse barwanira ukwishyira ukizana kwacyo bitazigera na rimwe bisibangana ngo byibagirane mu mateka yacyo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha, reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise?
Urakoze Oriana, amakuru twabashikirije. Impunzi nayo mukira zirenga amajana indwi zivugwa ko zasomye inturi mu ibahari Mediterane muri indwi heze bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ibyo bimenyeshwa n'igisata cishiramwe impuzamakungu cita ku mpunzi HCR. HCR itangaza ko bashika ijana muri abo ubwato barimwo bwibiye ku munsi wa gatatu, mu gihe abandi baharurwa ku majana 550 ubwato barimwo buvuye muri Libya bwihindukije buribira ku munsi wa kane. Haje ku munsi wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu aho ONU yibuka abasirikare bayo baharurwa ku miliyoni urenga bari mu bice bitandukanye by'isi kugarukana amahoro. Mu ntango z'uku kwezi, Ban Ki-moon yarashize urugori rw'amashurwe ku cicaro cya ONU New York mu kwibuka abasirikare bashika 3,408 bamaze gufa kuva mu mwaka w'1948 igihe batangura kurungikwa gucungera umutekano ku isi. Tukivuga kuri ubwo bwicanyi nyene bukoregwa abo basirikare ba ONU, ishyirahamwe ONU mpuzamakungu rimenyesha ko abasirikare baryo batanu bacungera amahoro n'umutekano muri Mali bishwe, uwundi umwe arakomereka ejo ku munsi w'Imana mu gitero cyagabwe n'abarwanyi bataramenyekana. Nta murwi n'umwe uratangaza ko wagabye ico gitero nk'uko tubivuze. Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Israel bitangaza ko igipolisi cyegetse ibyaha ku mukenyezi wa ministri wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu byo gukoresha amafaranga ya leta mu bikorwa by'umuryango wabo. Sara Netanyahu ni ryo zina ryiwe yagirizwa gukoresha amafaranga y'igihugu mu gukora ibikorwa bitandukanye byo mu muryango wabo. Abasirikare ba Iraki baramaze gukikuza igisagara cya Faruja mu mpande zine zose zacyo mu ntumbero yo kucigarurira. Igisagara cya Faruja gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu ukimazemo ibihe birebire kuruta ibindi bisagara byo muri ico gihugu cya Iraki.
Honi naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikrofone ari kumwe na Oriane Tangishaka, mugira umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.